Iyi ni Ijwi rya Amerika. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana wa Pasika, itariki 27 z'uku kwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana hano i Washington DC. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Abo bungere bacu baritonda kuko baragiye abakirisu benshi, bishobotse naho shayo mwakiriye muze murasigurira abo ababumvise nabi.
Uyo ni Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa leta y'u Burundi, avuga ku majambo yashikirijwe n'abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi, amajambo yise ko yagumuye abanyagihugu. Yabishikirije mu gihe abaserukira ibisata bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi bariko bishura ku bibazo by'abanyagihugu ku munsi wa gatanu. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya. Mwaramutse, ndabifurije umugoroba mwiza kandi nshuti namwe bagenzi b'Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi isaba abepiskopi Gatolika kwitonda mu majambo bashikiriza canke amatangazo basohora. Umuvugizi wa leta asigura ko kenshi na kenshi abatavuga rumwe na leta baca bishimikiza amajambo y'abasenyeri b'abakatolika bavuga ngo barashigikiye. Abatavuga rumwe na leta bo bayisaba gutahura abepiskopi Gatolika kuko ngo ari abantu bazi ubwenge badashobora kunuma mu gihe babona ko ibintu bishobora kuyangara mu buzima bw'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa n'umumesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Eloje Wirika neza.
Mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye za leta baherutse kugirira mu ntara ya Muramvya, umuvugizi wa leta abajijwe ku migenderanire iri hagati y'ishengero rya Ekleziya Katolika na leta y'u Burundi, yishuye ko iyo migenderanire ari myiza cyane. Ariko Philippe Nzobonariba asanzwe nawe ari mu bakirisu badasiba misa, hari icyo yahanuye abepiskopi Katolika.
Uriya bungere b'Ekleziya Katolika kuko bitwa bungere, ni nabo banatwigishije umugani w'umubivyi. Umubivyi yaragiye ayo imbuto, zimwe zigwa mu mahwa, izindi kwibarabara mu makumabuye, izindi mu nzi. Iyo basohoye itangazo rigenda rikagwa mu matwi arimo amahwa, batabungere bacu bavuze ngo n'ukuri turanse kuzobabaja, kuko ntazogira umuntu agupfumbatisha udufaranga abakugize umujangura mu amajwi yawe urareka. Wa hundi ari hariya yaguye mu gutwi kutumva yuko atanuma atakeneye kubumva, n'umwe akeneye kubumva, nagize sinkeneye kubumva. Mugabo agacyayuma ngo yatubwiye ngo agacuririma ngo sinde umuja, ngo abungere bacu turi kumwe, ngo amakanga turi kumwe, amakungu turi kumwe, ngo nabo bama turi kumwe. Ni imbyino bagenda baravyina ku mateleviziyo ku murango, ntibagira mu ijoro, bagumutse muri ya makaritie za Mutakura za Musagazanya. Abo bungere bacu baritonda kuko baragiye abakirisu benshi, bishobotse naho shayo mwakiriye muze murasigurira abo ababumvise nabi.
Naho umuvugizi wa leta atabitobora neza, ibyo ashikiriza bifatira ku majambo yashikirijwe na bamwe mu bungere b'ishengero rya Katolika bari berekanye aho bahagaze ku bijanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu imbere y'amatora y'ibihumbi 2015. Akarorero na kumwe episkopi mukuru wa diyoseze ya Gitega Simon Ntamwana.
Mu butware cyane cyane mu butware bwo hejuru, amategeko aratubwira yuko ibihe tangaba ari bibiri byonyine. No kuri uwo yakoze neza, mbere uwo nyine yakoze neza yoheza akareka kugira ngo icyo cyiza yakoze cyigwe mbere n'abandi, kibandanwe n'abandi. Ari nacyo gituma ayo mategeko avuga yuko aha mu Burundi umukuru w'igihugu yoheza agatorwa kabiri. Kwari ibyo rero simbona igituma tubivuza kw'induru, ni kabiri.
Ishengero Katolika rero ntigarukiriza ku matangazo gusa n'amajambo ashikirizwa imbere y'amatora, byaratanze inyigisho z'ukubahana hagati y'abadasanga ivyiyumviro, ryongera ritunganya ingendo z'amahoro. Akarorero nako urugendo rwagiriwe ku musozi wa Gikungu ahari kirimba citiriwe umuvyeyi Bikira Mariya mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura.
Twahereye ku rugendo gutwereka Imana twihoro twacu kugira ngo turabe byiza iduhezagire. Twagize akigoro gatoyi ngo twerekane ko twifuza kuja mu matora turemye ku mutima, hanyuma duheze twubake u Burundi bwacu mu mahoro no mu mutekano.
Leon Sengenda Kumana umukuru unane adese ikibiri akaba yarigeze no kurongora inama nshinga mateka y'u Burundi arafise ica saba leta gutahura kuvyerekeye ishengero katolika.
Ishengero katolika rifise uruhara runini mu bibazo mu gutorera umutibazo vy'u Burundi na cyane cyane mu bibazo bijanye n'imibano y'abantu. Imibano yahagaze kubuzi ibaze gusubiza hamwe abantu kubaka imitima y'abantu. Cya kabiri novuga nuko ishengero katolika ari ishengero ririmo abantu b'incabwenge babona kure babona ibiba n'icyo bishobora gushikako barabona yuko ibyo bintu babibona bakabihora ntibabivuge bitoshikira abantu hanyi babo bizoshikira igihugu cyose mbere n'abandi bantu ugasanga abantu baricanye nk'uko twamye twicana ugasanga mbere abahunga basumbije n'abaharubu ugasanga inzego z'igihugu ntizubiye gukora ugasanga igihugu kigiye mu ngorane z'ubukene kigiye mu ngorane z'urwango zo kudashobora gutunganiriza abanyagihugu mu bijyanye n'ubuzi mu bijyanye no kwikenura rero urumva ari abantu bihebeye Imana ntakunda bora mwene ibyo byose bigiye gushikira igihugu n'abanyagihugu ngo babihore.
Gushika ubu ishengero katolika niryo rifise abanywanyi benshi mu Burundi mu bisata bitandukanye bya leta imigwi y'igihugu harimo no kunywanisha abarundi no gusubiza hamwe abaserukira katolika barimo mu bijanye n'imigambi y'iterambere ha mu mashuri mato mato nayisumbuye imigambi iteza imbere abanyagihugu. Ishengero katolika riza imbere yayandi madini n'amashengero mu biganiro bitandukanye byatumye Burundi bushika ku nzira yo guhagarika intambara byayo byatanguye mu kinyegero n'ibyabandanira je kumugaragaro gushika hasinywa amasezerano ya Arusha. Ishengero katolika ryabigizemmo uruhara rudasanzwe. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Makamba naho bantu nikora bo mu ikomine ya Nyanzarake muri iyo ntara ya Makamba basaba gushigwa ku ntonde z'abazofashwa. Abo bantu nikora bashika 50 baba ku mutumba wa Buheka muri zone Kazirabageni bavuga ko batashikiriwe igihe bariko hariko harandikwa bantu nikora bimirije gufashwa n'ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge. Inkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse.
Hashinzwe igikorwa cyo kwandika abantu nikora gitanguye ku mutumba Buheka. Igikorwa cyasozere ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera. Izo ntonde zatokanijwe n'ishirahamwe yitaye imbabare Croix Rouge rifatikanye n'abajeje intwaro rwego rwo hasi kuri uwo mutumba Buheka. Abanditse kuri izo ntonde teganijwe ko pamizo yaronse ifungurwa. Yamara hari abantu nikora bavuga ko batanditswe kubera ko amafishe yatanzwe n'ishirahamwe yitaye imbabare Croix Rouge basanze yamaze kuzura igihe baje kwiyandikisha. Benjamin Ntirabampa ni umutama w'imyaka yaba 60 afite abana 11. Kubera ko amagara mukitse avuga ko atagishobora kubashira ingero ashumva ko abantu niko bariko barandikwa yaragiye cyasanga amafishe bandikwa ko yuzuye.
Ni wico gihe narabimenye nshitseho bari bafise nk'impapuro zishika zibiri zibiri dusanga zitazuzuye bashya batwereka tehe zuzuye nta bibanza biriho ari abantu benshi nabona hari umunikano.
Josephine Ntagara n'umukenyezi w'imbyaro 8 atunze umuryango wenyine umufasha we bakitswe n'amagara igihe kirekire ntibigishobora ko ajya kwisumamwo kora kumwanya munini omari koragwaje umucanche wiwe
ndagwajije mfise mugenza mfise imyaka 6 yaramugaye nta kintu nkora nta kintu nwo guterura ndinziza munzu nisabana 8 nabanyeshuri nije wenyene nije ngenda ndarondera ko ndondera nkagenda ndabagurira nta numwe afashe kwa kweri kwa bana bisaba babikejwe ngushira kutushira kwizo mapuro naro tworonke ifashanye nko abandi bahaye barayiro.
Amakuru tukora ku mutumba Buheka avuga ko mu kirego cindwe imwe n'igice bantu nikora bamaze kwandikwa inshuro zibiri. Irya mbere ishyirahamwe Croix Rouge yitaye imbabare ryarungitse amafishi ajya ko abantu 250 kubera ko hariho icyo gihe abantu nikora bavuze ko batanditswe iryo shyirahamwe ryacirungi kandi amafishi ajya ko abantu 80 naho biri uko abagize inkora ku mutumba Buheka bamenyesha ko hasigaye bantu nikora bangana 50 batanditswe. Nibyo imbere ya Adrien arongeshira mu gitaye imbabare Croix Rouge mu ntara ya Makamba amenyesha ko atari kure gutanga amakuru ariko yadushyize ko mu ndwi tuja ku mutumba Buheka kugira ngo abagize inkora bigire mu cyo kibazo. Igitigi cy'abantu nikora ni kinini kuri uwo mutumba wa Buheka zone Kazirabageni mu ntara ya Makamba ku miryango igera 1,500 imyegezwe abantu nikora yaba 400 mutsino n'izo zibayiva kuki iri nsi bitangwa n'umukuru w'umutumba Buheka bandiko Bernard.
Mu bisanzwe baragwiriye na nikora bituma bagwiriye abenshi nta matongo bafise kandi bagwiriye guhera mu mwaka w'ibiho w'igihumbi n'1990 na kandi koko baje bashika bagura amaparasera. Ubu muri iki gihe harimo n'abaza bakaza bashika bakota amazo sanga rero nk'uyo muryango Serugo afise nk'abana ndwi canje barenga akabatonga rero ari uko agiye guca gahera kuyo rero nk'iyagwaye urumva n'ingorane
Ara makuru twahawe namwe banyagiye ku mutumba wa Buheka batashinye ko tubafata amajwi ayo makuru avuga ko hari abagiye ku ntondeza abantu nikora kandi atari bo ibyo nabyo byatumye twegera abajeje intwaro bari mu kigo cyo kwandika abantu nikora tubabaje cisungwa kugira ngo umuntu yitwe ntaho nikora aho nabo batwishiye ko barabacane cyane abageze mu za bukuru abagendana ubumuga cyo kimwe nafise indwaca nk'abagwaje badafise amikoro yamwe twabonye nuko hariho abatadisano iri hagati yuko umukena sanswe nuko ba ntawo nikora akarona ko uyu muntu
nitwa Bigirimana Ernest cy'imyaka 23 nafise mukenyezi cyemfise umwana umwe je ndaye nikora kubera n'impfufi bavye bapfuye mu ntambara umva ntatungo mfise ubukene burarenze
numva ntawo nikora
ndi nani ikora kubera none umaze ko atababye ufise kandi atatungo
muri zone kazirabagira mu ntera y'amakamba Fidelite yishatse icyugiye Amerika
Rakoze Fidelite yishatse ndayibutse ko ari programme radio yacu tibashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa mungu ku ijwi rya Amerika kuri FM jana zine n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Tuandaniriza makuru yacu mu ntara ya Gitega bamwe mu bakenyezi bafakaye muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega bihaye umwuga wo korora inka mu gihe ari gikogwa mu mico ya Kirundi gihari wabagabo abo bakenyezi bemeza ko uwo mwuga umaze kubateza imbere ni inkuru dushikirizwa na Fidèle d'Antoine Nsabimana
Bazahawe kungurane iyo umugambi wo guteza imbere ubworozi bise Paivab ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu FIDA abo bakenyezi bavuga ko ubworozi bwa kijamuri bwatumye batera intambwe iboneka bateza imbere n'imiryango yabo mana ariyo sekunda ni umworozi w'umupfakazi
niko ndatunze je umuryango w'abana bane je birafasha gose je ntangorane ngira gituma tangorane mfise kumwaka kumwaka umambone cyo niyungura kagumambone cyo niyungura mu mirima no mu nka kubera kumwaka kumwaka je mba fise inka katasanga biranyohera gose mu buzima bw'iwanje n'ukuri sinduha Tashora kuhihagara ya honga haa, katangi kipatane hali ya chibi humbu milongi tatu, katangi kipatane hali ya chibi humbu milongi tatu, katasangi ngini kithaba hempa. Nangaru kambi kweri jewebi tangiri kweri zinga. Ego nalagi zingora na hibu, ndagiri nheke ngei, ndagiri nheke, ndapuka niwagie ya agie, kandi ya sigira nyawana, ngini kubati unganeza, ndabayi ko bogiri huti mabugizi.
Umupfaka zavuga kuwa muga, wokorora azo uraga naba na azo siga.
Numugambi mwiza cyane urumva jewe izo nka z'imanda ndazinyerera kubera hari gihe hari hishyirahamwe rishobora kuza kugura nk'amanyana hasanga nk'inyana ndayifise ndayigurishije nk'108,000 ubu nkeneye kuzokubaka akazu keza mbe ndabanwe mu gihe nkiriho burande navuze nti jewe naho bane banje naho nopfa kuko amaro mbona inka zitufitiye nti naho nohwera muzoguma muza munazitunga buke buke gushika ubuzima bwanyu bwose kwiyamurawe ko muza murabaho
mboni hanguye Sonia uwundi mukenyezi mworozi arishimira ugerageze ko
yego cye akamaro mbona kwere inka zangiriye ni keshi kuko kera vere majyana n'umuntu abayabaye niri tango ryanyu ryingiye nti ryasuku ryari tango nyene ritabereye kuraba mu guru babana irayagayaga kubera iyo nka ubu iyo nka imaze kubyara imbyaro zitanu kuva ubwo ivyaye je ndamaze kubona karusho ndamaze kugura nteranije ndamaze kugura itongo ringana n'imiliyoni 2,800,000 aho rero byo mu rugo ivyo imfasha mu rugo sinshobaye kubivuga kuko ni vyinshi cyane sigaye nkoresha abakozi kera nanjira kandi nahora kugira nifashe mu rugo nahora nza gushya amahera mu gahinga kugira nani ndabenye no nkagasabuye muga nanjye ubuvirema nkoresha umukozi ko ashaka kandi nambara ko ashaka virema ubu n'umuntu yigeze je ntasumbye virema ngiye je barantangariye abeshi cyane
none abandi bakenyezi batita ibintu by'ubworozi bavuga ko ari by'abagabo harakagwe bavunira
yego je n'abafivinira kagwe cyane 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 abakenyezi no twegwe turazikunda cyane eka nuko kamasuzuge tuzi gukama kera bavuga ngo ngo abagore ntibakama ngo nimiziro twegwe turazikama cyane gose yino akagwe no vunira abandi bagore nuko abo kwita ibitungwa bakarangura imigambi niho bazabona intambwe bari kubaragira bafatanya umuhonda kera ntararonka inka naronka nk'ikiro 8 cyangwa 60 cyibe harage umuceri biraya kuko nibitoki byariyongereye inshuro zitatu
kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'isoko ry'amata baronka abo borozi bahavuye bashinga koperative ipima amata ikayabika ikanabafasha kuyashora bukuru Rosaria ni wajejwe gukurikirana iyo koperative
aborozi baragiye hamwe baritorera umuntu azoshikana amata ngaha ku kigo uwo muntu rero akagenda agapima amata ku mutumba ababizi ayo mata bayegeranije turahava tukaronka abantu baza kuyatora bayajana ibujumbura no ku kafitaria buri ngaha hafi y'iwacu munyuma rero turahava abo borozi tukabahemba inyuma y'imisi 15 mpande y'ibyo turitegekanya udufaranga dukeya tw'umworozi uwari we wese ashobora kugira ikibazo inka yiwe hari gihigwara akacaza akavuga ati ntabara mumpe murabona ndiko ndashora amata hageze guhemba muzokatiramo canke bakaza bagatora umuti canke bagatora ibiryo eka ibyo ari byo byose ntangora n'umworozi ahava ngo agire kubera iki kigo cavutse.
Iyo koperative yukubika mata iri bugendana isubushobozi bwo kubika amaritiro 1000 y'amata ku munsi. Muri iyo koperative harimo n'ikibanza aho abantu ba mu micungaro bashobora kwihereza ivuguto giteguwe neza. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi ry'Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika ubu naho dushitse muri wa mwanya wa ca kiganiro Ntorere Kazoza, tugikurikire.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramutse, nongere ndabahikaze bakunze ibiganiro vya studio Ijambo, na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago Ntorere Kazoza. Ntorere Kazoza no munsi tugarutse ku kibazo cy'ibiganiro. Intumwa mpuzamakungu, intumwa za Afrika, intumwa zo mu karere k'ubuseruko, reka mbere n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni wenyine ubwiwe yishikiye abakuru b'ibihugu bitandukanye, abarundi bo hagati mu gihugu, abari mu mahanga, bose bamaze iminsi bahuriza ku ijambo rimwe ko mu Burundi hakeneye ibiganiro kugira ngo hasubire gutsimbatazwa amahoro.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Reka rero no munsi naho twumve ugwarukanago icyo bivuga ko. Mbere reka tuje mu ntara ya Kibitoki, Jean Paul nicyo ndindiriye n'abatumire bawe.
Abatumire n'ugwaruka gwo mu ntara ya Cibitoki rukurikiranira hafi ivya politike. Baranyizigiye Jean-Claude aserukira ugwaruka ruri mu mizero y'abarundi gwo kwa Agaton Gwasa mu ntara ya Cibitoki. Niyonzima Salum aserukira ugwaruka gwa Sahwanya Frodebu muri yo ntara ya Cibitoki. Floribert Twarabamenye aserukira ikigo c'ugwaruka Centre Jeune mu Rugombo muri yo ntara nyene ya Cibitoki, hamwe na Ndayambaje Bienvenu aserukira ugwaruka gw'imbonera kureza CNDD FDD mu Rugombo mu ntara ya Cibitoki, akaba ari nawe atangura gufata ijambo.
Mbo ikibazo c'ibiganiro turagishima cane, kuko kuva kera narindi abarundi bamye baje inama haba mu mahoro naho nyene abantu baraganira ibyiza, haba iyo bishitse naho akaba katagenda naho nyene abantu baricara ba kakayaga ko. Ariko ku bwanje ico nosaba kinini nuko ibyo biganiro ari by'abarundi bose, ugwaruka mbere gufata ikibanza kinini muri ibyo biganiro, kuko niyo hariko harabi bibazo usanga twego gwaruka ariko dushigirwa cyane gusumba abandi bose, kandi twego gwaruka ntwe Kazoza kurundiye kejo dusaba rero ko nacu gwaruka twohabwa ikibanza kinini muri ivyo biganiro nkuko abarundi bose babitumiriwemo.
Mwese murahurije ku cyumviro cyuko ibiganiro bikenewe.
Yego. Hanyuma ikindi nkugwaruka icyo twosaba, nkuko tumenyereye ibihitiye aha mu gihugu cyacu, ibyo twabonye nibyo tutabonye, nuko ibiganiro byoba byisunza amategeko y'igihugu.
Bisigura
atakajagari bisigura neza yuko bwo kwisunga amategeko y'igihugu bakisunga constitution mu biganiro.
Nukuvuga iki kubatavyumva?
Kubatavyumva nuko ibyo biganiro tubyumva harimo impari ngo bariya na bariya na bariya, byukuri mu Burundi ntitumenyere gusasira indavi kibi nuko ari abantu tuzireyerema ko izingorane ari bo baziteye ho kwica abarundi tukicara mu Burundi bwacu tukayaga ibitagenda ariko umuntu afise icyo yagirizwa byukuri ubwo narengutswe mbere urubanza cyirwe urubanza nkuko mwene wacu muri sahanya bivuze
abo bagirizwa ivyaha muvugana ba nawo washatse gutembagaza ubutegetsi ni bande muvuga mwewe
nabo nabo birumvikana bashatse kwa kububasha twega abanyagihugu abo bantu byukuri kandi tukabona kariko hari bari kwaravuza induru cyane ibiganiro bashatse kwaka abanyagihugu bashaka kandi abo bantu kare basanzwe bafite iyo ngeso ifuko aka gatima kamakudeta mu Burundi byukuri karanduranwa n'imizi
none boja mu biganiro ni boja mu biganiro
abo bantu byo nkusanzwe nseri kwigwaruka cyo ndumvuga kinini cyane ndumvuga kukiduhanze cyane ko nacu gwaruka toserukigwa hanyuma
abo bantu turiko turo icyumviro ciwawa abo bantu muvuga muti boja mu biganiro cyane boja mu biganiro
abo bantu uhubwa aho bari hose niba bafate hanyuma intahi bibakubitwa mu gahanda nuko twovuga kuko bibi byose nibo babiduteye
mugabo ari yabavuga bati abo bantu batagiye mu biganiro ati none leta yoyagana abandi
oya imvugo zabo bantu n'igituma tuvuga yuko naho ibiganiro bo bijamo abantu bataba bagiye kuganira wumva ibyo bavuga n'ibyo basaba ni ibintu by'amananiza bitabaho kuko twega barundi twaratoye ntabyo by'ibintu byo kuvuga ngo kugabura amanyama bijyana biriya byukuri ni hubwo nibaze mu gihugu bapanga karere basama imbabazi abarundi ko nitwe bakoreye icyaha hanyuma panga karere ka Demirven ariko bijya bintu basaba mbere batushaka no kudusubiza mu bindi bintu
basaba by'ibiki
barumvishe nk'abarongoye nk'abandikiye umu president w'umuhuza w'Uganda ibyo basabye nko kuho bamanda ngo z'ubwoko bo babatsa barundi twe tuza kwitorera uburenganzira urumva ko abo bantu ibyo basaba byukuri ari ibintu byo gushaka kudusubiza inyuma urumva rero twebwe abanyagihugu barundi benshi kandi abantu nibaseruka imbere y'ubucamanza hanyuma bahanwe cankwe bavuga ukuri basaba imbabazi zitwarihenze ariko turabona ko naho buja mu biganiro atakibanza bafise kuko ibyo basaba byukuri bavuga nta shingiro bifise
nagira ngo nivyo biganiro nyene muti murafise amakenga muravye ibyo basaba
afise amakenga turabye abo bantu ibyo basaba nta nibiganiro mbere abo bantu naraba bo babanakeneye kuko bo baza baramaze kuvuga ibyo bakeneye ariko bakabanyagihugu uburenganzira bwabo
Salum namwe akajambo kanyu mutera yabanye politike yaba bahuza nibwo ko badutega ikana barundi bose
icambere na mbere nta kintu na kimwe cyoza gisumba ibiganiro ibiganiro rero ni ntabanduka baganire kuko numugore numugabo batanye hagize uwo habaye divorce ntujwa kuvuga ngo urumva ngo ndagenda ngo ndondere umugore ngo ndamubaze ibyiwe ngo umugabo igikuru ubashyira hamwe hanyuma ukabumviriza hanyuma muri ibyo biganiro hagafatirwamo ingingo rero reka je n'ukuri icyumviro cy'iwanjye cya mbere nuko hobe ibiganiro nabo bantu bose batumvikana mu gihugu nizo ngorane zose ziri nizo mpande zibiri zose ziri mu gihugu cyangwa izo mpande zitandukanye mu gihugu hanyu
atakirinze gusabwa
atakinze gusabwa
waba bagiriza ibicanki ico kubganyu mwebwe nivyo je mbere
ngo habi ibiganiro hanyuma ibiganiro nizo wabisigura yuko inyuma y'ibiganiro uzokwagirirwa n'icyaha ko ubutungane butazomukurikira irana mugabo ibiganiro bibe kugira ngo Uburundi tubandanye twibera mu mahoro hanyuma nizo mpande zijejwe ibiganiro cyanke zirabwa n'ivyo biganiro bumve neza ko twebwe nk'ugwaruka tudashobora kubashigikira muri ivyo biganiro mu gihe tutazoba duserukiwe murakoze
eka Floribert namwe akajambo kanyuma muri ndiri iki kubiganiro musabika akajambo kanyu
twebwe ico turindiye kubiganiro nuko ibiganiro byoba kugira ngo izi ngorane ziri mu Burundi z'imigwi y'abantu ihagarare hama kubijanye nayo n'ugwaruka usaba yuko nkuko ariko dusanzwe duhagarara twosaba yuko ugwaruka bwo reka kuguma rurakwegerwa mu bintanze kuko uravye nibo hanini bagingorane kugiye kuraba nk'iyo za Bujumbura n'ahandi twumva ngo hari abapfuye ngo hari abafashwe ngo hari abagiye mu Kiroberi ugiye kuraba igitigire c'abatama ni bake mugabe kitubabaza ni kimwe iyo hagize ikiboneka babatamusanga aribo
mu biganiro nko bari ko muri duka ko mutari
n'icyo ndahigaruka ko hagize ikiboneka usanga babatama aribo baca bamura kuri zanguvu zacu ikimara maje rero ngiki gwaruka twiye guca ubwenge harabanye ingorane kandi zongane twe tugira ingorane ubugendo urabibiganiro twararabye kumbonesha kuri abatama nyine bo bariyo bamwe nyine birirwa mu mazu bijyamiye mugaba hagize ikintu imba ari kubera yuko hari akantu kavayo bashaka genda guketa kumwe nyine bamenyereye bakamisha ugwaruka mu ngorane hama mu munezero bakagira gute bakadukumira ugwaruka yetu bakwiye guca ubwenge tukabona kazoza kacu kukari imbere abatama bari ko baragenda imyaka yabiri irikira basiga hama ibiganiro navyo ubwo twosaba ibiganiro byogenda mwuko nibaganire ibiganiro baheze nibasubire kandi gutegana imitego warabonye nk'ibiganiro byabaye yarusha umuhari yari kigwana n'ubutegetsi bwari buhari igihe bya president Buyoya hari ibintu baganiye ubwizo shingiro barabishyiramo hama bibi imitego bimaze kuba imitego nk'ukwitoza kwa gatatu bita kwa gatatu k'umukuru w'igihugu abandi nabo bakakwita kwa kabiri hari abahinga batandukanye kandi bize mu bihugu bitandukanye byabo by'iburaya canke byo muri Afrika umwe yaravuga ibi ati umukuru w'igihugu arikuye kwitoza ngo dukurikije ubwizo shingiro ry'uBurundi ukumva wundi muhinga kandi yize w'umudogiteri nawe aravuze ati ya byamara byose ntakwiye kwitoza none ico kintu cyose bagahariya kwibwizwa shingiro no kuvuga yuko baragiye baraganira bashira imbere ikiva mu ibyo biganiro imigabo ntibashira imbere ingaruka izogaruka inyuma y'ibyo biganiro uburi twosaba yuko ibiganiro ntibisubira kandi gutera ingorane kuko urabona imyaka iheze kuva mu 2000 bari ko baraganira bona ko aheze imyaka myinshi ubure ntibagende kandi basiga n'inkori ku maso baganire kandi ibiganiro bizomara imyaka 2-3 ejo kandi bace bazanga akakantu ngo ntabwo twakanonosoye neza kandi hari hicaye abagabo ishirahamwe mpuzamakungu ririmo inyo ya African irimo ishirahamwe y'ibihugu bihunze East Africa Community bose barimo amashirahamwe atandukanye mu Burundi reka ni mu bindi bihugu aho bagabo bose bijunja n'ijambo kandi bincabwenge bagasha baganira bagasinya imikono ku bintu babona ko ari ikintu cingaruka mbi kizogaruka mu nyuma twe nkugwaruka rero izo ngorane zizodufata mu nyuma nkuko aho mu 2000 hari abapfuye mugabo twebwe ngo ubundi tugiye kuronka ingorane ya manda kandi cyo kintu bari barakiganiye mu bwiza shingira mu 2000 twosaba ari ibiganiro ko bitosubira nyabuna turakomye amashe nkugwaruka twe tugira ingorane iyo habaye akaguma mu gihugu niko tugira ingorane
muti kubwanyu ivy'imitego nibisubire kubamo utureserve natongo dusigaye mutibaganire baheza muri make kandi atabitego
ibyo biganiro ntanzira kirasha mu gihugu cy'u Burundi byofuma biteba mugabo bikavamo ikintu kimeze neza ntabanduka ejo mu myaka 2 cyangwa 3 bitazogaruka ngo byamara ibyo byose ngaka kantu ngo twari twarakihenze ko kaje kongera kaza n'induru nk'iyo mubona kuko ibijanye na manda mu yarusha nibizo shingiro cy'u Burundi byarabisiguye neza mugabo acha bimigwi nyene nkuko nyene imigwi shamiranye habimigwi imwe imigwi ibiri idasigura ikintu cyanditswe mu bizo shingiro kumwe hama kica kizana ingorane ariho hawo byashye bizana ibintu byo gushaka bamwe ati turakumiriwe bashaka kwihagira ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu ku nguvu abandi ati muri hagiye ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu natwe turabakurikirana inkumva ko ingorane ziguma zizanywe ikintu kimwe caganiwe mu yarusha mugabo hasigaho amareserve
muri make uti nta biganiro by'amareserve mukeneye nk'ugwaruka nta mitego muri muvizo sinywa mukeneye mukurangiza muri make n'ivyo
je mukurangiza ico novuga no saba yuko ico kintu abantu bari mu biganiro nibaganire ibiganiro bihere ibintu by'amareserve bizozana ingorane nkizo turi mu bu babihagarike hama batora umuti w'ingorane hama twebwe barundi bazi badushikirize ibyavuye mu biganiro atamezere barimo hama ikindi naco bibuke ko ugwaruka gwarakumiriwe ntabwo gwigeze rutumirwa nta kibanza kinini rufise muri ibyo biganiro kandi ari bo nyamukuru bahura n'ingorane iyo habaye impinduka mbi mu gihugu
turashimiye cyane Floribere twara bamenye murongo ikigo cy'ugwaruka Centre Jeune ngaha mu Rugombo shimire cyane n'urundi gwaruka turiko turayaga ngaha anya mu ntara ya Kibitoki baranyizigiye Jean-Claude niwe aserukira ugwaruka rwa FNL ya Gatongo gwasanga anya mu Kibitoki niyo nzima Salum aserukira ugwaruka rwa Sawanya Fro de Bunga anya mu Kibitoki akaba nawe arongoye kandi umugwi wa mawo biganirwa gati y'ugwaruka ndayambaje bienvenue aserukira ugwaruka gwimbonera kuri za CNDD FDD ngaha anya mu Rugombo
nturere kazoza
nawe nyine Jean Paul nico ndindiriye reka ndagushimire kuba waruremesheje iki kiganiro nugo gwaruka ko mu ntara ya Kibitoki nshimire nabahisemo gukwikirana kino kiganiro Jerome Niyonzima ndi mu rwandiki mu banki no mu vyanyu naho buta
Bagenzi mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye umwanya bigarukiye ngaha turabashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira cyane cyane Fatuma Alimaskalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye na Engineer Franklin Sidrak kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana turabifurije umunsi mwiza wa Pasika mugire ibihe byiza mu miryango yanyu.